Iri nijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Twebwe iwacu nta gisigura nta n'ikimaze kuko ishyizweho n'umuntu asigaje amasaha 48 ngo aheze ikiringo kiwe cya nyuma.
Uwo ni Jeremy Minani, umuvugizi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'itegeko nshinga, amasezerano ya Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye, avuga kuri guverinoma nshya y'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse ndayikengurukiye agiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse, waramutse neza.
Mwaramutse neza Eugenie, mwaramutse neza mwese muri kumara kwirikira iradiyo Ijwi rya Amerika. Perezida Nkurunziza rero yarashinze leta. Iyo leta igizwe n'abashikiranganji 20, muri abo harimwo abakenyezi 6, abashikiranganji 5 muri abo 20 nabahora muri leta yahora. Iyo leta rero yashinzwe atandwishije Perezida Nkurunziza arahicese imbere y'inzego zibijejwe amakuru akwiye kuri iyo leta mu yakwirikirana nk'uko mugenzi wacu Eugenie Mukankusi aheje kubabwira. Perezida Barack Obama ku munsi wa mbere yarameheje umugambi afise wo gukomeza amasoko ntanga nguvu atonona ibidukikije ngo abangamire n'ihindagurika ry'ibihe. Mu nama yarimo i Las Vegas yavuze ko mu byo agiye guhindura ari nko kugwiza umuyaga nk'ubu ukoresheje imishwarara y'izuba, kongereza uburyo mu bushakashatsi bwo gukora umuyaga nkuba hadakoreshejwe ivyuka byonona igisenge cy'isi, gukura inzitizi zotumwa ubwo buryo budashobora gukwiragizwa hose. Azosaba kandi amakompanyi asanzwe akoresha uburyo bushobora gutosekaza ibidukikije no kugira ingaruka mbi ku ihindagurika ry'ibihe ko yo kwijukira uburyo bushasha bugabanya vya byuka bibangamira ico gisenge cy'isi. President wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ku munsi wa mbere yaratumye ko amatora y'abashinga amateka, aho ni nyuma yaho haize amezi abiri yose vyanse ko yumvikana n'imigambwe atavuga rumwe mu gushinga leta. Perezida Erdogan rero yanewe gushinga leta kuko umugambwe wiwe utacizizi inama nshinga amateka wari umaze imyaka 12 ari ufise ijambo rya nyuma kuko ari ufisemwo abadepite benshi. Ubu rero agiye gusaba ministre wa mbere Ahmed Davutoglu ko barashinga leta y'imfata kibanza gushika ayo matora abe. Abo batavuga rumwe bavuga bati nyabura ariko ararondera ingene yogarura amajwi umugambi we wataye mu matora yabaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kugira ngo asubire kwiganzira leta ace atwara wenyine. Igihugu ca Korea yo mu manuko na Korea yo mu buraruko byarashobye kumvikana. Korea mu manuko yarahagaritse amajambo atyoza Korea mu buraruko yari maze iminsi icisha mu cuma cingagamisha amajwi ikabikorera ku mupaka ivyo bihugu byose bihana. Korea yo mu buraruko nayo yemera gusaba imbabazi kuri mine yateze igahitana abasoda babiri ba muri Korea yo mu manuko. Ivyo vyakozwe mu biganiro vyamaze amasaha 30 bica mbere bituma imishamirano yari igiye kwadukamwo ingwano ica ihagarara. Ikindi bumvikanye no kubandanya ibiganiro. Ivyo biganiro rero vyobera ku mirwa mikuru y'ivyo bihugu bibiri. John Kirby, umuvugizi wa Leta Zunze za Amerika, yavuze ati ego barumvikanye. Ati ariko igisigaye nuko Korea yo mu buraruko ishira imvugo mu ngiro igisoda cyayo kikareka kukizura kurube bihana na Korea yo mu bumanuko. Tubibutse ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'ivyo bihugu bibiri yabaye haraheze imyaka irenga 60, ariko vyaranse ko ivyo bihugu biyashirako ibikumu. Abanyayukrene ku munsi wa mbere barahimbaje imyaka 34 iheze biyongoye kuri ya leta yari igize Uburusiya. Ivyo rero ariko rero ntivyagenze nkuko vyahora bigenda kuko nta birwanisho bikomeye byashoboye kuja muri iyo defile. Aho muri Ukraine rero bariko baribuka uwo munsi muri Krimehoho, aho ni muri ya ntara iheruka kwigarurirwa n'Uburusiya mu mwaka 2004 suko byari bimeze. Amashirahamwe arwanira agateka ka kiremwa muntu yamenyeshejwe igipolisi cyafashe abantu babiri abona bo ngico bazize nuko bari ko arashira amashurwe kumva y'umwanditsi Taras Kevrenko wo mu kinjara cha 19 abanya Ukraine bemera ko ari we yateje imbere ururimi abo banya Ukraine bavuga ushika ubu muri Sierra Leone umurwayi wa nyuma yararwaye yandwara ya Ebola yarasohotse ibitaro ku munsi wa mbere ivyo bica bituma abategetsi b'ico gihugu bavuga ko Ebola yaranduranywe n'imizi muri ico gihugu Adama Sonko niwe naryo umurwayi yaragwariye mu bitaro vya Makeni yapimwe kabiri kosi basanga bipimo byewe ni byiza iyo ngwara rero yarateye mu bihugu vya Sierra Leone Liberia na Guinea haraheza amezi 18 yahitanye abantu bashika ibihumbi 110 kandi muri abo ibihumbi 4 bava muri Sierra Leone ku munsi wa mbere abantu benshi bari baje mu rubanza rwa James Holmes bavuga ko ariwe yishe abantu 12 abandi 70 bakomereka bari kwarara abagisine
urumva radijwe rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri radio yacu vewa.com Mukarere k'ibiyaga bigari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayashyizeho guverinoma nshya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni aratubwira abagize iyo guverinoma
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinze leta nshasha igizwe na Pascal Barandagiye yahora n'umushikiranganje w'ubutungane ubu agiye kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu asubiriye Edouard Uwimana ubu yaheruka gutogwa mu mabanga y'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Alain Amenyamitwe yagumijwe mu kibanza cyo kurongora ubushikiranganji bw'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu yaramaze iminsi ashinzwe Alain Guillaume Bunyoni yahora mu biro by'umukuru w'igihugu wagiye kurongora ubushikiranganji bw'umutekano asubiriye Gabriel Nizigama yarasanzwe aramutswa ubwo bushikiranganji ubushikiranganji bw'igihugu cya leta kudobandanya buramutswa Tabu Abdalla yarasanzwe ari muri icyo kibanza haraciye mu bushikiranganji bwo kwivuna basi naho Emmanuel Nahomvukiye asanzwe ari umusivile nawe nyine yaramaze iminsi agenywe muri ayo mabanga yagumijwe muri ayo mabanga n'ubu Felix Murerimana ni umushikiranganji w'akazi n'abakozi asubiriye ano siyasa senda zirasa yarasanzwe ni muri ayo mabanga nayo Neso Abantu Mukunzi umushikiranganji w'ukumenyesha makuru yarasanzwe arongoye televiziyo y'igihugu asubiriye Tarcisse Nkezabahizi yarasanzwe aramutswa ubwo bushikiranganji Emile Laurentine Kanyana yagenywe ngo abe umushikiranganji w'ubutungane asubiriye Pascal Barandagiye yabaye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri igenwa rishasha umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka yagumye ari kome Manirakiza umushingamateka Laurentine Nzeyimana yagumijwe mu burongozi bw'ubushikiranganji mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nayo ubushikiranganji bw'intwari bereye bugiye kurongorwa na engineer Serge Ndayiragije Mupato ni Perate Niyonkuru agiye kurongora ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi asubiriye umupaso ni Irina yarahamaze iminsi mike ubushikiranganji bw'amazi n'ibidukikije bugiye kurongorwa na Emmanuel Niyonkuru umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikizaro w'unyanganda sida Dr Josiane Nijimbere aje gusubirira Dr Sabina Ntakarutimana yaramaze igihe aramutswa ubwo bushikiranganji ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bugiye kurongorwa na Dr Deogide Rurema asubiriye engineer Odeta Kayitesi yarasanzwe ari muri ayo mabanga ubushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama bwahawe Jean Bosco Hitimana asubiriye Adolphe Rukenkanya yahora aramutswa ubwo bushikiranganji Janze Andirahisha yahora arongoye ishure kaminuza nderabigisha agiye kurongora ubushikiranganji bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi asubiriye Dr Joseph Butore yaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu ngo abicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu umushikiranganji ajeje iterambere ry'amakomine ni Jeanne d'Arc Kagayo umushikiranganji wo gutumatuma nako ni Jean Bosco Ntunzwe n'Imana naye umushikiranganji wo gateka kazi na muntu ni Martin Nivyabandi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tukiri kuri iyi nkuru abagize inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'itegeko nshinga amasezerano ya Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye bo ngo ntibemera iyo guverinoma nshya kuko uwayishyizeho ariwe Perezida Pierre Nkurunziza ngo agomba kuba atakiri perezida wemewe nyuma y'itariki 26 y'uku kwezi kwa munani ibyo byavuzwe n'umuyobozi w'iryo huriro mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edirwema
twebwe wacu nta gisigura nta n'ikimaze kuko ishyizweho n'umuntu asigaje amasaha 48 ngo aheze ikiringo ciwe ca nyuma. Twebwe rero twumva ukuntu umuntu asigaje amasaha 48 ngo aheze ikiringo ciwe ca nyuma yoshiraho leta kirekanamba iyo leta izokora umunsi w'ejo ikabehejeje ibikorwa byayo mugabo namba ari leta ashyizeho ngo izorenze icyo kiringo c'itariki 2008 twumva yuko ari akamara maza ariko aguhemuka Burundi ariko guhemukira imiliyoni zirenga 10 z'Abarundi zari ziteze ko Petero Nkurunziza afata ingingo ibereye akanka ku Burundi bugwa mu kaga mu kwihagira ubutegetsi ku nguvu ngo rekashira leta y'ikimaramare aheze ibiringo by'ikiringo cyiwe cya nyuma yigira kabiri.
Bwana Minani, ariko Nkurunziza yaratowe n'abaturage ku bantu benshi bakaba bavuga ko afite uburenganzira bwo gushinga leta kugira ngo ayobore iyo myaka yatorewe n'abanyagihugu b'u Burundi.
Petero Nkurunziza yitoje ku nguvu ayo matora twebwe ntibize tuvuga ko ari amatora yabaye kina n'ico y'amatora yateguye kugira ngo aherike ubutegetsi. Avuga yatowe n'abanyagihugu amakunga ariko arasemerera Abarundi bariko barasemerera 100,000 z'Abarundi biri hanze biriko birahunga iterabwoba rigirwa n'umugwi we wihari witwaje ibigwanisho w'imbonerakure. Amatora iwacu ntaco asigura, inzego zizoyavamo ntaco zisigura, nta n'akamaro zimaze. Itariki 2026 zizoheza ibiringo byazo nk'uko nabo zoheza ikiringo ciwe. Isigura rero yuko iki gihugu nta bayobozi kizoba gifise, bemewe n'amategeko, bemewe n'abanyagihugu. Tuzarero twiyumvire ukuntu iki gihugu gitungwa mu kandi ngo kibure abarongozi. Tuzeze twiyumvire ukuntu twoshiraho leta ifata kibanza yutegura amatora azoha abanyagihugu inzego z'ukuri zivuye mu matora ateguwe arimo bose ateguwe yubahirije amategeko. Rero sinumva ukuntu Petero Nkurunziza yo cavuzaga ngo arashizeho leta inyuma hasigaye amasaha make ngo aheze ico kiringo, hama ngo acavuga ngo twebwe tutemera ibyavuye mu ayo matora, tutemera uwo mukuru w'igihugu ngo nice twemera iyo leta. Twebwe iwacu ibyo byose yakina mico yibandanye ni wa mugambi wo guhemukira Burundi n'Abarundi abanje kumenya ngo ibindi bashingiye kurabandanya. Uwo nawe tuzurwanye tuyivuye inyuma n'inguvu zose zishoboka, kananira abagabo n'iyimwe umukuru w'igihugu niyugurura amatwi yumve yuko iyi nzira itajyana mu Burundi ari inzira mbi kuri we n'Uburundi, eka mbere no ku karere kuko igihugu cy'u Burundi nicagwa mu ngorane n'akarere kazogwa mu ngorane.
Bwana Jeremy Minani, turagushimiye cyane akanyu duhaye hano kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Nabyo ndabashimiye cyane.
Nyakubahwa, ndasabye ijambo, ndasabye ijambo.
Hora numa bangaho,
ndasabye ijambo. Erega ndafite icyo mvuga.
Oya, nta jambo ngaho. Wewe tugira uvuge turabizi, nta byuba kuvuga.
None si muri demokrasi amunye imijambo? Sindi umunyapolitike.
Ninde yahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga? Abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi
ngo ngwiki? Abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi, mutaduhaye ijambo tuzoryiha.
None demokrasi nakajagari ngo muzokwiha ijambo, muzobikora bibakore, mudukome tubakomeretse.
Ari ibyo muzohiga duhigure, muzobumba tumena, mwubake dusambure.
Murahirahira tuzobereka ingene intama yambagwa uturusha abanywanyi.
Muhaguruka duhaguruke, mwiruke twiruke, akazoruta kandi kakamire. Murabona?
Yemwe gaya we, ndumiwe. Umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mw'abantu. Oya, n'ukuri demokrasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo. Mw'abanyapolitike nimuhane ijambo, muvugane umutima munda, muvuge ivyubaka igihugu.
Ako na kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda, aho gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo imaze imyaka 5 yongerewe imbaraga. Abagabo batagera kuri 1% nibo bamaze kuyitabira. Ministeri y'ubuzima irakangurira abagabo gufasha abagore babo kuboneza urubyaro bitabira iyi gahunda kuko abaganga bemeza ko ntangaruka igira ari yo kwizerwa. Inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye.
Hashize imyaka 5 Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda inogeje uburyo bushya bwo kuboneza urubyaro abagabo bakwifashisha aribwo bwo kwifungisha burundu. Iyi gahunda kuva yatangira imaze kwitabirwa n'abagabo barenze 5,000. Ushinzwe ubuzima bw'imyororokere muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Aniseti Nzabonimpa asobanura aho guhindura uburyo bwo gufunga abagabo bakoresheje uburyo bugezweho aribyo byatumye abagabo bitabiriye gahunda nubwo bitaragerwaho uko byifuzwa.
Twitabaje impuguke zo mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse mu gihugu cya Canada, umuntu yabigereranya ko ari nko guhandura ivunja, kuko akuma bakoresha babikora kadasiga igisebaho kanyuze, nakuma gafite wenda ingano nk'iy'urushinge ruhandura ivunja, ku buryo naho kanyuze ku mwanya w'umugabo koko ntabwo bajya kudoda uko nta gisebe kiba gihari. Usanga kera wenda byashobora gufata nk'iminota 35, ariko ubu ngubu gufunga umugabo burundu yaje yabikanguriwe neza bishobora gufata iminota itarenze 5.
Impamvu mu bagabo batanga zituma bagenda buhoro mu kwitabira iyi gahunda harimo izituruka ku bihuha. Bamwe bakavuga ko umugabo wifungishije burundu aba atagishoboye kubaka urugo, abandi bakagendera ku myemerere aho babyita ko kwifungisha burundu cyangwa kwibuza kubyara ari icyaha.
Uko bibiliya nyine yanyigishije numvise ko nanye nahisemo gushaka umugore mbyara abana batandatu rwose nta kibazo ngiye mfite, nubwo inyuze umugambi w'Imana kuko ntago ari ku Imana yabiteganyije. Usibye gusa iyi si yahindutse ngewe numva rwose kwifungisha numva bitandukanye n'amahame ya bibiliya.
Hari abandi bagabo bateye intambwe barifungisha, aba nibo bagira uruhare rwo kubwira bagenzi babo ko ntangaruka ubu buryo bugira.
Icyatumye mfata icyemezo cyo kujya kwifungisha njye n'ubushake bwanjye, namaze kujya umufasha wanjye wa mbere yitaba Imana anzanye n'abana 5 nzanundi nuzanye tubyara n'abana 2. Ati mu kuboneza urubyaro nsanga bimugwa nabi, nagera dogiteri ndamubaza mugisha inama. Mu rugo nta kibazo mfite, kubaka urugo ndarwubaka, nta kibazo ndaruhahira, urabona nta kibazo mfite. Ubutumwa nabaha nuko nabigisha cyane cyane ariko koko nkutemera ariko uwemera namwigisha nkamwereka nkamugeza no kuri dogiteri.
Dr. Aniseti Nzabonimpa ahumuriza abagabo bagifite ubwoba cyangwa impungenge ariyo yose ko badakwiye gutinya kwifungisha burundu kuko ari uburyo bwizwe neza.
Icyo navuga ko ubu ngubu ni ukumara abagabo impungenge nkabamara ubwoba, kuko iriya serivisi yo kwifungisha burundu ku bagabo iyi tekiniki iri gukoreshwa mu Rwanda. Ngira ngo rero navuge ko mu Rwanda turi mu bihugu bitarenze 3 muri Afurika bikoresha ino tekinike cyashya. Bigaragara ko ari tekinike yari ikoreshwa i Burayi, ikoreshwa muri Amerika, ari tekinike nziza. Kuba ari nziza rero kandi idatera n'igisebe, idatera n'ubusembwa, yigabanya koko ingaruka zagombye kuba nk'izabaga mbere wenda hamuntu ashobora kuba yava amaraso yagera wenda ngo nko kuvira wenda imbere mu bugabo bwe, ariko ubu ngubu ibyo ntabwo bikiba kubera habakoreshejwe tekiniki igezweho.
Nubwo uburyo bwashyizweho imbaraga ndetse hakanitabazwa impuguke zo hirya no hino ngo zibwigisha Abanyarwanda, biracyagaragara ko umusaruro wavuyemo ukiri muto, kuko bitangazwa n'ikigo kibarurishamibare mu cyegeranyo cyacyo cy'uyu mwaka wa 2015, abagabo bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro baba bakoresha agakingirizo cyangwa bifungisha burundu ntibararenga 3%, mu gihe abagore binjiye muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro barenga 53%. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumutakaboye. Turacyari mu Rwanda, abagore bakora umurimo wo kuvunja bitemewe n'amategeko ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Gisenyi baratakambira leta ngo ibongerere ubushobozi babone aho gukorera hazwi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko burimo gushaka ingamba zo gukemura icyo kibazo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Ukigera ku mpaka w'u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hazwi nka Petite Barriere ku Gisenyi, ukubitana n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu. Aho kandi hagaragara abagore benshi babicaye ku mirongo, abandi banyuranamo hirya no hino babaza bifuza kuvunjisha ngo babavunjire. N'umurimo bakorana amakenga ku mihanda kuko ubwabyo aho babikorera hatemewe n'amategeko. Bagombye kubikorera mu mabiri ariko ubushobozi bwo kuyigondera ngo bwarabuze, kandi ngo no kwicara bisa n'ibitabashobokera, bigatuma bahora bashyamiranye n'abashinzwe umutekano ku Gisenyi.
Umwuga wo kuvunja rero impamvu tuwukora ni uburyo bwo kugira ngo twishakire imibereho, kubera yuko nta bushobozi dufite bwo kujya mu mabiro. Kugira ngo ushinge biro bisaba amafaranga menshi kandi nta bushobozi dufite.
ubwo menshi nangahe
kugira ngo ushinge biro bisaba nka miliyoni zigera kuri 30 ubwo rero harimo ababa batayafite iyo bagufashe nyine baraguhana bakadufunga ariko nakundi kuntu twabigenza bitewe nuko natwe na yindi mibereho
ubu se warashoye angahe
yaba nari nashoye amafaranga 50,000
50,000 umuntu ari yashora akajya kuvunja bigakunda
naga dukorera neza mbese nago tuyakoresha neza ariko naga ari kimwe no kwicara ariko ubundi naga ari bwo bushobozi buhagije bw'umuntu
nashaka amafaranga make cyane ashe nk'ibihumbi 20
abari bwunguka angahe
oke ngenda cyane na mushyashya uyo wungutse n'ibihumbi 2-3 bawumva nyina arayo ngayo
muri abo bagore bakorera ku Gisenyi umurimo wo kuvunja mu buryo butemewe n'amategeko barimo abahoze mu Buraya baje kuvunja bitemewe bazi ko ari ubuhungiro ariko ngo basanze ari ikinyuranyo
narigize ndanda bibyanga ndamara kaje kwishakira imirimo none na hano nokutuzana dasozi katufu mukadukatira meza 6 kandi n'ubuzima umuntu abari gushaka abandi mukaba amafaranga mukayatwaka kandi twanze kwiyandagaza twanze kwigiye kuhagarara ku mihanda batugushaka abagabo tuza guhita mu karokazi tubafatwa nk'imbobo natugacu ugakoresha ya ukaba nk'imbobo dasozi kagufata police zigagufata
barasaba ubufasha bwo kugira aho bavunjira hazwi
uno kubona umwe uje wese aradufata uturutse atukadufata aho twamenya ngo turi mu hehe tuwagariye nkatuvuganira tukabona ahantu twabona ishyirahamwe ryacu natwe tugakora nk'abanzi tukiteza imbere kujya kwiteza imbere bakayajyana muri beneri bakayafungira muri beneri ubwo ni ukuvuga rero twe dukora kano kazi ko ntabwo tugashimishije
mu kiganiro n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwabwijwe rya Amerika ku ikibazo cy'aba bagore bavunja mu buryo butemewe n'amategeko bukizi kibuhangayikishije ndetse n'igihugu muri rusange kandi ko bari kugishakira umuti urambye Madame Marie Grace wampaye izina umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage
mu by'ukuri inama zaratangiye ndetse no mu minsi yashize ubuyobozi bw'akarere bufatanyije n'ingabo ndetse na polisi bagiye kuganira nabo hashakwa igisubizo cyo kubahuriza hamwe n'ubundi kuko impamvu batajya mu izo biro de change n'ubushobozi buke bugaragara ariko nanone nk'ubuyobozi ntago twabireberera niyo mpamvu tubasaba kugira ngo bishyire hamwe y'amafaranga makeya nahura nandi abyari ya yandi akenewe kugira ngo bashobore gufunguza biro de change izo nama rero n'ubu ziracyakomeza n'umukwezi gushize twashoboye guhura n'abagore abo ngabo twavugaga basiga abana hariya ku mupaka ndetse nabo tuvuga bakora umwuga w'uburaya mu kwezi gushize twahuye nabo habaho no kubatera inkunga murumva ko natwe nk'ubuyobozi ni ikintu kitubabaje ariko turimo dushakira inzira yo kukivamo
igihe uvunjaye butemewe n'amategeko bwakomeza ngo bwatera ingaruka zikomeye ku gihugu kuko amafaranga nk'aya kenshi abatazwi ntashobora gutangirwa imisoro kandi ngo bishobora no gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu ubushobozi bwa burumwe mu bagore bavunjira ku Gisenyi bugaragaza ko inzira ishoboka ari ukwishyira hamwe bakagira biro bakoreramo kuko gushinga biro bisaba byibura amafaranga atari munsi ya 20,000,000 Afrika bagira ubusa ijwi rya Amerika Igisenyi ku mupaka wa Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Pierre Nkurunziza yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo cha 3 ku itariki ya 20 z'ukwezi k'8 nyuma y'amatora n'ingingo yo kwitoza byari bigizwe n'amahinyu menshi umukuru w'igihugu asaba abarundi gusubiza hamwe no guhagarika ubugizi bwa nabi bwari bumaze indwi zitari nke bwarabaye bwinshi aho abantu 200,000 bari bamaze guhunga igihugu baja mu bihugu bihanye imbibe uruhagarara rwadukijwe n'ingingo ya Nkurunziza yo kongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akarenga amasezerano y'Arusha yabaye ishingiro ku mugambi w'amahoro mu Burundi ntirurahera umukuru w'igihugu yifuza ko abarundi bunga ubumwe abahunze bagatahuka kugira bafashe kubaka igihugu yamara umutekano uracari muke ubushobozi bwo kugira ayobore neza burabangamiwe mu gihe abanyagihugu bakigeramewe n'ingaruka mbi zavuye ku matora yararimo amahinyu iyugwagwa ry'ikibanza cha politike isinzikazwa ry'ubutunzi hamwe n'iyongerekana ry'ubugizi bwa nabi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko hatabaye leta igizwe n'impande zose za politike kandi ngo habe ibiganiro birimo impande zose irahira ry'umukuru w'igihugu ntirishobora gukemura ibibazo bya politike n'umutekano biri mu Burundi ibiganiro birimo bose kandi vyiga ibibazo byose niyo nzira yonyine nyayo mu ngingo yo kugarura umutekano mu Burundi kugira abarundi bumvikane kandi batere intambwe Ivyo biganiro bishobora kugarura ukwizera kwa demokarasi mu gihugu bikagarura icizero mu masezerano y'Arusha ibinyamakuru bikongera bigakora abafunzwe bazira imvo za politike bakarekugwa hakaba n'ukumvikana ku buryo amatora kuye gutunganywa muri kazoza leta zunze ubumwe za Amerika irashigikiye akigoroka leta y'Uganda iserukira ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu bikorwa byo kumvikanisha abarundi bikaba biri ngombwa kandi ko ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika ibihugu byose by'akarere kumwe na Amerika bibandanya gufasha Uburundi kuva mu kaga.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Alphonse Ndakengurukiye hagiye kubasubiramo muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze je n'incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru twayahereye ku Burundi aho Perezida Nkurunziza yarashinze leta. Iyo leta rero igizwe n'abashikiranganje 20, muri abo harimo abakenyezi 6, abashikiranganje 5 muri abo 20 bahora muri leta yahahora. President Barack Obama ku munsi wa mbere yaramenyesheje umugambi afise gukomeza amasoko nta nguvu atona ibidukikije ngo abangamire n'ihindagurika ry'ibihe. Mu byo azohindura no kongereza uburyo mu bushakashatsi bwo gukora umuyaga nkuba hadakoreshejwe ivyuka vyonona igisenge c'isi no gukura inzitizi zotumwa ubwo buryo budashobora gukwiragizwa hose. Ayandi makuru twabwiye nuko Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ku munsi wa mbere yatumye ko amatora y'abashinga amateka aho ngo ni nyuma yaho haheze amezi abiri yose fiance yuko yumvikana n'imigango yatavuga rumwe kugira ngo ashinge leta. Ikindi cyatumye iyo leta ashobora kuhava nuko umugambi wa Perezida Erdogan utaciganziye inama ashinga amateka, kandi iyo nama ashinga amateka wari umaze imyaka 12 yose ariwo ufise ijambo rya nyuma kuko ariwo wari ufise abadepite benshi. Buri rica yakoze yagiye gusaba ministre wa mbere Ahmed Davutoglu ngo abe arashinga leta y'imfata kibanza ushika ayo matora abe. Ibihugu vya Korea no kuvuga Korea y'umanuko na Korea yo mu buraruko vyarumvikanye ejo. Ico vyumvikanye nuko Korea y'umanuko ihagaritse amajambo cyoza Korea yo mu buraruko yari maze iminsi cisha ku cuma kigagamisha amajwi ikabikorera ku mupaka w'ibyo bihugu byombi. Korea y'umanuko nayo yemera gusaba imbabazi kuri mine yateze igahita n'abasoda babiri ba Korea yo mu bumanuko. Ibyo byakozwe rero habaye ibiganiro vyamaze amasaha 30 bica mbere bihagarika imishamirano yari giye kwadukamwo ingwano bica birahagarara. Ikindi cumvikanywe nuko bazobandanya ibiganiro bikabera ku migwa mikuru y'ibyo bihugu byose uko ari bibiri. Abanyayikrene bobo ku munsi wa mbere barahimbaje imyaka 34 iheze biyonkoye kuri leta zari zigize Uburusiya. Ivyo rirori ntivyabaye ariko nkuko vyahora bigenda kuko ibirwanisho bikomakomeye ntivyashoboye kuza muri iyo defile. Muri ico gihe abanyakirime bobo ntibari bamere uko kuko amashirahamwe arwanira gatika kazi na muntu yamejeje ko igipolisi cafasha abantu babiri bariko barashira amashugwe kumva yo mwanditsi Taraskechenko wo mu kinjana ca 19 abanyayikrene bemera ko yari yateje imbere ururimi abanyayikrene bavuga uyu munsi. Muri Sierra Leone umurwayi wa nyuma yararwaye yangwa ya Ebola yarasohotse ibitaro ku uyu munsi wa mbere. Ibyo byatumye mbere abategetsi b'ico gihugu bavuga ko Ebola yaranduranywe n'imizi muri ico gihugu.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Kuri mikro nkari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu birakomeje, mugire ibihe byiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Uwo numwanya w'ikiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro gihijambo abatwumviriza uno munsi tukaba twatumiye umuririmbyi Nzeyimana Thomas azwi ku izina rya Mukombozi abacuraranzi b'umuziki barenga 30 b'abarundi nibo bamaze guhunga kuva ingorane z'umutekano muke mu Burundi zitanguye babayeho mu buryo butandukanye aho bamwe bamenyesha ko batanguye guheba muziki naho bari mu bihe bitoroshe abandi nabo bakabona ko ari kibazo kitoroshe muri byose ngo ntibazotakaza karanga ku Burundi bahayagiza mu ndirimbo zabo muri bo harabahunze kubera barondegwa n'ubutegetsi bivanye n'indirimbo zabo n'abandi bahunze kubera aho bari babaye harangwa n'umutekano muke bigatuma ataco bakora inyuma ikiganiro twagiranye n'abaririmbyi b'abarundi mu minsi heze harabadusavye ko twotumira muririmbyi Mukombozi co cimviro canyu twacubahirije kuri mikro turi kumwe na Mukombozi twashaka mutubwire ingene mwatanguye umwuga wanyu ukuririmba
mu isanze je natanguye mu nkambi impunzi y'umutabira muri Tanzania cyo gihe baduha amateme tukaririmbira mu kintu gikuru y'impunzi n'ikintu ya sida abakenyezi abana amamanje maze guhunguka cyose mu Burundi cyane abandanye mu mwuga natanguye 2009 nashitse mu Burundi 2009 natanguye indirimbo ya mbere Imana irafasha mbaneye compositeur de l'année et révélation muri uyu mushyashya w'umwaka uko nyine Imana irafasha gushyira muri iki gihe ya muca make ni uko peut-être kuba narabaye muri uyu mwaka maze kubiba inshuro ishyaka zibiri ya
watanguye kuririmba ufite nk'imyaka ingahe
nisana natanguye kuririmba ufite imyaka 12, 13, 14
nikihe catumye uronka iyo novuga bari ufite impano mugabo wiyumvira uti ngiye kugira umwuga igikorwa cyo kuririmba
ya icyambere nande nuko nabona kenshi ariyo nzira yo nyene ishoboye ishoboye yari nzira yo nyene ishoboye gucya kugira mushe ushikize ingo byanje niyo nzira yari yoroshye kuri njewe kuko biragoye kugira ngo uronke ijambo kuwa kinga ntaye ukiri umwana utangura kumenya igiciro cya costume kuko kenshi mwona ibihugu byacu byo muri Afurika twacyaraba appearance apparence cyane muri icyo gihe cyabonye ngo muziki ni peut-être sho gupfura apparence yanjye ikaba ariyo nzira kandi yo gusirukira abandi no kwiserukira nanjye ya
umuziki wawe uravye urafite ico wisangije kigutandukanya n'imiziki y'abandi
ni gitandukanye n'abandi vo gusa peut-être inzira cyangwa mu kwandika kuririmba nicyo kintandukanya n'abandi ariko twese ukora muziki
uririmba mu ruhero rurimi
ndirimba ikirundi n'igiswahili ariko ikirundi nicyo cyane kuko natanguye n'igiswahili ariko kuko nasanze yuko abarundi benshi nta giswahili bazi cyangwa gukireka muri iki kirundi kuko niyo nzira yonyine ishobora gutuma bumviriza ya abo shaka gusherukira n'abo shaka kubwira gushyikira icyumviro
ubu nturi mu gihugu warahunze waba wahunze iki
nahunze ibibazo biri mu gihugu icyo gihe byari byakomeye cyane niho habaye icyo kukidnapa petit frère wanjye bariko umukuzi wanjye ariko barandondera aho nyine ko nari namaze gufungwa narigeze gufungwa ta hanyuma wamfunze nawe nyine bamubaza kuki umfunze avuga uti njye nashatse gusa njye mu gashyo sitadi nta kigoro byari bifise uko guhingwa niyo nakiyafatirira iya nyuma aho byari bikaze cyane ubuti biko birenge ubushobozi bwanje reka mbe ndahunga niyo naciye kubyura
mwavuze ko igice kinini cy'ubuzima bwanyu mwakimaze mu ikambi y'impunzi ya Mutabira ko mwagarutse mu Burundi mu mwaka wa 2009 mukaba mwasubiye guhunga igihugu biteza ko ari ibintu bitoroshe ubuzima bw'impunzi mwari mu mumenyeye rwo mwakuriye mukaba mwasubiye guhunga igihugu biteza ko biba bitoroshe
ni byoroshye ariko gusa ikintu kimwe nuko ariko rimwe rimwe ndashima ubwo ubu icyampungishije nakimenye cyo kimwe na cyagiye cyagiye sinahunze cyagiye sinahunze nakurikiye abavyeyi kuko deja sinari nzi icyo ndiko ndahunga ariko ubu narahunze ubwa mbere nabaye impunzi kubera gukurikiye abavyeyi ariko ubu nabaye impunzi kubera nahunze ya ubu ndafite ukuntu nshobora kubisigura.
Uguma en contact n'abafana bawe bakunze umuziki wawe gute uri hanze?
Kenshi ni kuri internet nyene tukavugana uko ariko ntubaronka umwanya umwe kandi ayo no kandi ntubaronka nisho icyumviro ari ibibazo usanga bisa kugira ngo bashikirize inyishu imwe bose biragoye muri icyo gihe ikisanga uriko wishyura ikibazo kimwe ku bantu ijana ariko aha kwiragiyo niho hantu hatworohera kuko ubuzi neza yuko nujya adafite internet nawe nyina arakumvirira ikibazo kiwe aragishikiriza nicyo bitandukanye.
Kuva uvuye mu gihugu hari album uri kurakora ko canke uracafata umwanya wawe kugira wiyumvire album uzosohora?
Ya nguma nkora kuko kuva kenshi nasohoye indirimbo haheze amezi atandatu cyangwa umwaka kubera kenshi wasanga indirimbo ndayisohoye akamara amezi atandatu igifisha inguvu hantu bakiyikunda kujya nyine bakibona umwengo rishyashya muri icyo gihe byarangora kuririmba iyindi ariko kuva nshika mu buhungiro biranyorohera cyane kwandika cyane kuko deja nta simba ndi okipe cyane mba ndi okipe n'ibiri mu Burundi cyane kuri internet kumenya amakuru muri icyo gihe ubu ndikunda kora album.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza muri Isanga aho turi kumwe n'umuririmbyi Nzeyimana Thomas azwi ku izina rya Mukombozi. Kubacugura amaradiyo yanyu tubamenyeshe n'abako barondera kutwumviriza ko mushobora kudushikira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ku telefone dufise umwe mu badukurikirana Eugene, muratwumva?
Yego turabumva cyane ngaho kuri Amerika.
Mwaramutse, mufise ikibazo mubaza umutumire wacu cyane icyumviro mushikiriza?
Yego ndafise icyumviro cyane mbese nakabazo gatoya. Ego twebwe abanyamuziki bacu turabakunda cyane iyo bari kurakurikiza akaranga k'igihugu cyacu bakagaragaza umutima bakunda igihugu cyacu ariko tukabazwa n'abandi nabo usanga hari igihe usanga umenga igihugu cyacu kibarutse umenga na kibabyiza ariko ngaho igihe barize uwo mutumire impamvu yaba yarahunze yuko barahunze kumva duko yaba ikarondekwa na leta cyane yuko barahunzwe kumva duko yoba hari ipfo kumbure yoba yiyagiriza bivanye n'indirimbo ariko arasohora ko zoba zari zisoza igihugu n'uko zoba zisoza igihugu bivanye n'indirimbo ariko arasohora mwijya minsi ko twarazumvise indirimbo ariko arasohora indirimbo by'ukuri uri kurayumviriza ego byacyoza igihugu gusa mpacavuga ati none ko hari muri mwa usanga abana igihugu cyabo cyayibarutse mbega bazogikunda gute bazogikinishwa n'iki havuga ati rero te mbona yuko umenga si cyo cyari gikuru aho umwe wese wumva ko yotera akagira igihugu cyacu ahubwo nyabuna bariho bakwiye gusohora ibintu bijyanye n'igihe bakufatiye ku gihe twanyuzemwo ibihe tugezemwo aho bosohoye ku kantu uvuga ati jewe nsohoye indiri ikintu kivuga nuko nuko gihanura uko nuko nuko kizofasha leta ingi niki aho gucyohoza igihugu cyacu cyatwibarutse avuga ati rero nagomba ze kusobanura mu bintu badafite ahunga ko yaba ikarondegwa na leta cyangwa yuko yaba yariyokeje ko yoba yasohoye indirimbo zicyoza igihugu
reka bishure
ko kumbure n'abanyarwanda bayumviye ko zitanezereye igihugu
reka bishure. Mukombozi
ikintu kimwe gusa ni uko ndetse nibaza mbega hajya gucyoza bisigurishi gucyoza no gutuka hanyuma nibaza ukuri n'inkitara nishobora kuyinyegeza mu mwijima nawe ushyira munsi y'uburiri unateza kubona yuko ari akantu kariho karaka muri icyo gihe kandi deja mu Burundi ni igihugu cyizera Imana kandi Imana ni ukuri Imana ni urukundo utazi ukuri muri wewe udakunda ukuri muri wewe bishobora kubona ijuru udafite urukundo muri wewe atabwo wumva bishobora kubona ijuru ikindi nacyo ni uko jye nibaza yuko kuba giye bari ko barantega sinibaza kwari leta sho kuvuga ngo ni leta cyangwa ninde kuko deja nuwaje kumpiga yarantinya igituma mvuga ko yantinya nuko yaga mu ijoro yaga muri ko aratinga ntiyaje yibonekeza petete abo nico ndamurusha swati namurusha ingubu cyangwa namurusha ubwenge cyangwa namurusha impamezima iyo yose yashaka gutuma umuntu agutinya ikindi nacyo nuko yezwe mu shoye guhamba byari bizwi pasire cyaba iyo bamaze kwinjira bagatwara umuntu akamara nk'umunsi wose bamutwaye ahantu bashya bamugarukana bakamuta ahantu ku muferegi hanyuma umuntu bamutwaye mu bitaro araronka mitende ntavuga yuko bagumye bamubaza yuko urahari hehe ari hehe tugiraho inyegeje aho wamubi negeje sadiri wategeza guhunga nawo ufite imbaraga zimeze gute ya ategeza kuhava ariko sishobora kuhagiriza ngo ninde sishobora kuhagiriza uwo ariwe ako icyo nzi gusa nuko nibuka icyo nzi gusa twagiye no ku polisi baragiye ku polisi kubaza ukuntu badufashane na mfashanyo twabonye cyangwa gute ko umuntu afata inzira nta kundi ariko sishobora kuvuga umwasi wanjye kuko uko biri kose n'umuntu yantinya nicyo nzi.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC dufise n'ubundi mu batumviriza Ezekia uratwumva?
Ndabumva neza.
Murafise ikibazo canke intererano jambo ni gwanyu?
Ntangure ndamute mukombozi.
Muduge ku jambo?
Anini mukombozi nombwira ni ahubwo nubwo ari mu buhungiro agume kwiwanga kandi ntakundi yihangane namvura igwe dahita ariko bizohera. Ama ikibazo namubaze ni iki? Ikibazo canje gihagaza aha.
Duga ku jambo
yavuze ko atangwe kuririmba ari mu nkambi i Tanzania ubu yasuye guhunga n'ubu tuvuga ko ari mu nkambi naho batari mu nkambi asa n'abarundi benshi bari mu nkambi zitandukanye. Nashaka kumubaza nimba hari album bari karategura yo guhoza bene wabo basubiye mu nkambi bibaza ngo baratashe basubiye i Burundi yo bataye uruzogi ariko ubu basubiye guhunga bamwe barapfuye abenshi bapfiriye mu nzira bagenda nabandi bagipfira Burundi ubutumwa yobo bari karategura zo wancho na nico kibazo nashaka kumuhama ashonga ndamutera intege ko atahevye kuririmba cye yabandanije urugamba rwiwe gutanga ubutumwa nubwo tutabihuriza ko turi bose ama mugire umunsi mwiza mwakoze
kutwe murakoze mukombozi
ego me anuko muri abungi yanje misanzwe ivyo yavuze n'ivyo ndimo yaguhumuriza gusengera Burundi ya abantu bihebure ko dije Burundi nico gihugu cy'isezerano kandi Imana ntiyaduhaye Burundi kugira ngo duhunge yaduhaye Burundi kugira ngo iyo tugiye mu mahanga bagadufata nabi ntibaduhe ibyangombwa amategeko atugenga ntibadukwirize mu Burundi hazaba ari igihugu cyacu kizoduhoza amagira tuvuye mu mahanga ariko si igihugu kicyotuma tugihunga kugira ngo duhoreze amagira mu mahanga uko biri kose tugisubiramo kandi
wafibye nawe bakamwambika izera mfungwa izera Imana uzova yukomeye nka mangera. Imana itanga taruswa kandi uwishaka na Jacobo Zumatize ko yatwaye South Africa. Ninde yarazi ko Barundi tuzohunga tugahunguka. Ninde yarazi ko Yesu azopfa akazuka. Ninde yarazi ko umwirabure Obama azotwara Amerika cyangwa ivu gitoma nzoririmba bigacika. Arabatashaka kumva mukombozi igihe ndirimba bashaka kumbona buri munsi nshuri ntimba. Arabanyita umusani abandi umusazi arabanyita umucuraranzi abandi mvuruzi ariko ubu ndaririmba bose baka numero mashi batambonye muri konseri umunsi gakika imizi arabamfashe kuboko sinsangire nabo kuko dasangiye ubwoko kandi nasa nabo ariko Imana nivangura twese turabayo kandi ufashe igihutazi sumuti wa erayo ufite imboga mugenzi senga Imana guhifu n'abaganga bavura ariko nibakiza urufu nawe umugwayi wa sida ukuntu wamuturubika bakibagira ko atawuzi uko urupfu rumota muganga arashobora gupfa umugwayi nawe agakira cuti izere Imana nizofata aragera.
Thank you.
wana shimi ya nyase kuweru bukene Iwabugi noti jenu kama hene hene
Uza mahende, uundi kwa wasani hene
Ariku walikuwa ransa wangu dukungane Ikimu vilo vyanje, vijari wivu ndiske mmovindi Nicho gituma vijoshe kurusha ninya mayikindi Vikajoe rao nyamahanga nao batazi kirundi Vigahuza marundi, wakasangiri jambo numuvindi Ndazi kobeshi mtazi mkombozi ndinde Mpuka kuria damu na Eva, simomoka kumhende Na wafisi uruhara muziki ngasa kumumuri ninde Na watadua detere jena mgovinchi nhege Umasengi mana, kukonzi alimwe mdende Na madina rimenshi, nhazi ya zanya na bande Nziri jamu ijuru, nigoe ngara virente Na mashengero venshi, vaya fashenga tente Sindu mkomedie, nga Mr. B na Kingo Ndu Kandi nunge ya nyagachiro, na mazaire ya mobutu Reka nshimini chungu ya churudo viko kwa gasore Yaduku ya muminwe ya Mhema nuzunye, nao tukikukie, aliku mengu nao tukwavuye Ngene demokrasi ukuri, imuita gira mumzi Tuve mle sklavaje, vata zye moderne Musa vye karanga munu, numuzungu mi musari Zengu mukene arongozi mufyo Niyo mhambu niza mashuri kukuguru ujo Arabashi akakombi mwini wane mwishyo Kumbi jiewa ukaranga nari mwusi yurujo Ndazi kuhariho aba kruk siklani Ariko fisi ndoto hamarte interi kingi Zidishi mkombozi ndi mutosi ndi gito Ndiga chiugenge hama uku mwiksi yansi pitwa rito Unda masinonime ngangu mama omonime Sinitwa mugomozi nitwa mkombozi Aruo na sardi noti acha mama kofi
Kuriji siri mpanda guhe we wampuzi uzombi
Urihanga na maigobo imani rakubo na hano kuisi na ufise Telekomande yu uzima ama gogo we ufise na tumubiji suma Uzima ni hichirori nikora muijima Ushaka nunye teburunde lumusi toye dimonde Ngene ribekte hone tete na bone sante Shakuishe nubichiwe bato sangiru mukenge Mfato mumunu mubandi ni mumfate ngatente Mbali jambo mubandi ngaoba mana mandera Sinzo wimu kinye Quiero un house a mamá y te la bora
Entertainment.
Emugabo. Wa mukufu kwa mukwawe. Koko hariho barebare benshi. Nsabye ndaro. Ariko wirinda karimi. Koko karababaza cyane kurusha amenyo.
Isinga uruzi nkomazi shoboye. Isira kwigisha udafise amakaye. Kuba mu bantu ninyigisha dasaguru baho. Uzi neza kuriho, menya neza kubaho. Burya ubutunzi bwa mbere ku isi no guhema. Ikiziga cy'umutunzi kitwa n'umusaza hema. Ubutunzi buramba n'umubano mwiza. Ni uzoguhamba n'umwana uzosiga mubanyi wanje si umuryango je wenda byanse. Arabibonye igenzu yanje yasha yose. Ho gusesa ko mazi yasheshe ko esanse. Umwase ari sinyatire uyu rwanje ni kashe. Ibyanje biriye mu isoko yaciye twenga. Ngubu ngiye kwicwa n'inzara nsubira makamba. Kimana senga yagunye impumuriza buryo uteye umugeri gikere uri kuracunguruza niwe yabwiye abarundi ko ndumweliminati kuko umuntu atari ikori acavuga ibyo atazi iyo utazi kutazi amaguru we yambika ishati kandi ubugufi singwari iyo udakinye basketi niwe yabwiye ipolisi ko morana barobeli ngo sisiba kujya mu kibira ndabatwariye ubugari na mubanye ari umuryango rwanjye atandukanye n'abandi naho nakuze numva bakura mbere bavuga bati
Ubundi dufise ku murongo ni Diego. Diego uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Sakabazo nshaka kubaza mukombozi.
Mukabaze?
Ubwa mbere manje kumuramuta.
Yego niriwe neza.
Yego nje ndi mu Burundi kandi ndaramukije n'abakozi b'Amerika.
Murakoze?
Ama
numvise ko mukombozi yatangiye kuririmba umuziki w'akiri muto akiri mu nkambi muri Tanzania ama umuziki wiwe nawe yari mu nkambi abamwumva barawushima kandi n'uwe nasa n'uwundi karakura turiko turumviriza umuziki ko mukombozi akiri ngaha iwacu mu Burundi umuziki wiwe wari wakunzwe cyane n'abarundi yari yise abarundi bagowe batagoye kuko hari abarundi yavuze ko bagoye umuziki we rero wari wakunzwe n'abo barundi bagowe kandi batagoye ama rero umuziki wiwe twebwe n'ahari yahunze igihugu guhunga kwiwe kwatumedereje cyane kuko yari gushobora kugirirwa nabi nk'uko tugize imizi tubyumva ukumva umuntu bamujyanye hama bakamutora ejo cyangwa ejo ari kiziga imana ishimwe rero ko yashoboye gutsimba akarujabuka kuko arabatipfuza kumva umuziki wiwe ikibazo cy'uwanjye rero aho gihagaze ni iki ngomba kubaza mukombozi ikintu ariko arategura cy'inkoramutima kwabo barundi bagoye kandi batagowe n'ikindi yaba ariko arategura kwabo barundi bagowe kandi batagoye kuko ubutumwa bwiwe mu ndirimbo ariho benshi bukora ku mutima na cyane cyane abarundi bagowe kandi batagoye hama rero nagire icyo tumusaba twebwe nuko yogira ikintu ategura nk'indirimbo yitondere neza cyane kugira ngo ahumurize aba barundi bari hanze y'igihugu kubw'imbo izi cyangwa ziriya nabo nyine azibona uko yari mu gihugu mu minsi yeze bagashobora gutaha iwabo mu gihugu cy'amavukiro uno munsi bakaba bahejejwe hanze y'igihugu badashobora gutaha mu gihugu iwabo atategura n'ubundi butumwa ahereza abaserukira abarundi ku rwego rwo hejuru cyangwa se ku rwego rwo hasi ariko bafite ijambo mu gihugu kugira ngo bagire ikintu bashobora gufasha kugira ngo abarundi bari hanze bashobore gutahuka mu gihugu cy'amavukiro kandi batahuke bidegenza atangorane zibari inyuma bashikire mu gihugu gitekanye batumba naka ngo yatowe ariko iziga hariya twawe zakomeye agatwagwa n'inzego zizwi ariko agatatorwa ariko iziga atari umuntu ashobora n'umwe gutanga umuco
reka bishure mukombozi
yego
aha okay nuko ya ndashimye cyane nuko mu bisanzwe guhanura turagerageza kuko jewe nawe abarundi bagoye kandi bagowe ariyo batuma duhunga tugira ibibazo ndetse nshinda kwihebura kuko deja muri bibiliya hari uwitwa Sawuli yahindutse aba Pawulo bisigura yuko nabo bazohinduka icyo kintu ndakizeye kandi tuzobandanya nawe bigoye kudigadiga ikiziga ariko ari igihe umuntu ahinduka Imana ishobora kuyitangaza bakazohinduka ikindi nacyo ni uko abarundi nabo bagowe kandi batagoye abari mu makambi abahunze nkanjye afite ibibazo n'ubu bakiri mu Burundi bubu Imana iratubona Imana irafite n'impamvu yaturemye y'impamvu yatuzanye ngaha mu Burundi n'impamvu yaduhaye Burundi uko biri kose ndizehinduka no mu ndirimbo kenshi mba mu ndirimbo zanjye zose mba nizehinduka kandi nkaba nizeye yuko ihinduka riva ku Mana Imana byose ifite impamvu yayo
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubundi dufise amabatumviriza ni Leonce Ndenzako Leonce muratwumva
turabumva
murafise ikibazo canke icyumviro mushikiriza
turabaramukije ngaha muri Amerika muramahoro
namahoro mwaramutse
ndifuza kubwira mukombozi mu cyubahiro ciwe umunyagihugu wese umurundi wese yasamye n'akanwa kiwe ashimire Ijwi ry'Amerika ku byizi dukore
murakoze
udufashe kubyukuri ndarasekanye indirimbo mukombozi yagiye ashyiraho yaba kuri za interinete urazikirikirana na kesi ni indirimbo zihumuriza abantu ziremesha abantu ni indirimbo zirimo impanuro zituma umuntu azumvirije yo kwikebuka ukuri turamuteye intege ari mu buhungiro ariko ntacike intege
murakoze
turi mu Burundi ubu turi mu Burundi kuba yarakinjuye akagenda ni byiza cyane kuko hari benshi bariko baramererwa nabi babuze n'ukuntu bahunga bikagora
murakoze
bana mukombozi cyane bana mukombozi ntukike intege
yes Ego mwakote chane.
Ukomere kuivangi jo wije meje uligumeko.
Amen. Hallelujah.
Dufise uwundi. Diomed Nduwimana kwi telefone. Diomed Nduwimana.
Mahoro neza Afrike.
Na mahoro. Mufise ikibazo canke icyumviro?
Okay.
Mufise icyumviro canke ikibazo?
Ego kanza ntize cyumviro cyamuko mode ko nawe kwa mutumurindi yani gifikati bise kuko batumukumbuye cyane. Ego mana wundi re fidele mana ndamutse abarundi bose kwa tumurya nga mu Burundi ngaha leta muri leta zumwe zano kana bade kwa tumurya nga mu Rwanda. Ego cyo cyakuvuga ku byerekeye bya mukombozi, cyakuvuga ku byerekeye kuririmba, twe twarabonye ko yahunze kandi abirinda ibyimbiro byumvikana kandi byubaka. Icyo twoza mukombozi, bijya ruririmba yaririmbye inzira y'Imana gusa twarabushimye rwose uko rujya ruririmba rwa tegeje ndi Burundi kandi rwari urugubaka rubwiriye nyene ibintu nyene biboneka kuko turabye ubwikanye bwabaye mu Burundi n'ubwinshi. Ago nakomere kumuto turamushyigikira cyane. Ago nabanda nyiri zindi ndirimbo z'ubwikanye tukumba tuhuma bwi ubuhanga mu Burundi reka n'izindi ndirimbo nyine zikwiye nyine zubaka kabisa kandi indirimbo z'ubusazi zikwiye niba natwe tubona ko mukombozi twomita mukombozi mugwa tuzoca tumwita ibindi zina bitwa mu ibindi zina kandi turi mu bwoko kabisa yarakwiye kwita ibindi zina tukamenya ko ari mukombozi.
Murakoze.
Ego ikindi nacyo mprado ikindi nacyo alo
mubandanye munyaruse
mugire ko ahubwo yo hakomeye ugaruka mu Burundi kugira aje mu Burundi kuko nanyu turamunyutuye cyane kuko aze aririmbe n'abandi aririmbe kandi arareko umutekano kuye kuko urabona ukomozi yagiye ari umuntu dutsenira cyane gaha mu Burundi bwacu nagaruke nyirimbo kabisa kuko turamunyutuye cyane ari ibintu mu Burundi arareko bitaburundira. Murakoze.
Murakoze. Dufise undi ku telefone Ben Nkundabantu ari mu Bwongereza. Ben uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva ijana ku ijana.
Murafise ikibazo cyangwa intererano?
Ya, intererano ni uko tumwiyegereje n'aha mu Bwongereza zohagere. Nuko irandirimba nze y'Imana yakoze kuri benshi kubyimvira yatanze ibyimvira by'Imana.
Murakoze.
Kandi ikintu yatanzemo tugomba kugwanya ubwicanyi.
Ya, murakoze cyane.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kubacugura ama radio yanyu tubamenyesha ko muri ko mukurikirana ikiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika aho mushobora kudukurikirana kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri radio inshuti ya bose no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Dufise ku telefone witwa Blaise uratwumva?
Abumva.
Mufise kibazo mubaza umutumire wacu canke intererano ijambo ni ryanyu?
Oh mukombozi.
Yes, hello. Yanda kumva njye cyanyu.
Ubwambere bwo kubona cyitwa jago.
Yanda
kumva kubunda ni.
Akoze cyane.
Do? Kende nacho.
Yanda kumva
ndakumva. Ah umuziki wo mu Burundi twinyi n'abarundi twebwe nyene kuno twarabye kuntu leta ivyifatamwo mu baririmbyi yirukana ba a isubira ba a ukuvuga yuko bahunze birumvikana cyane wahunze nkuko abandi bahunze n'abandi barahunze kandi na twebwe tuzohunze ariko wenda cyakubwira ukomeze umuziki wawe kuko nyene waririmbyi ubandanye turi nyuma yawe bagombe bagira ibyo bashaka komera
urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Allo?
Allo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugizi.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Neno gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya ejo.
Niganiro cyerekeye ikigasha.
Muzo tuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga?
Yego, ni batatu. Hari giti mujisho.
Aha.
Hari kibi na kanwa. Hakaba na kansura heba.
Narega mugenze ko numva umenga abo batatu bose bari muri gwarunandi rutugwanya. Aba nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi?
Mugenze Jewe numvise ikiganiro cyo havaga ihengamira ku ruhande ngira uhanuza bagenza ukumva icyo bavuga ko
ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora wewe uraza gusa nzobimenye
Kabara Nkuru Jewe nari nashimye ko noza mu kiganiro mbwa burantunga abatumira arabo urambabarira nzoza hanyuma urakoze
ngo ntazoza mu kigani arashaka reke nzokoranya abo batatu sinzoca mvuga ko yase kuza
sigaho kabara nkurusha uko siko bigenda.